Radyo 101 Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banjye dufatanyije kubagezaho aya makuru. Benjamin William Mkapa wigeze kuba perezida wa Tanzania yitabye Imana. Mubyibukirwaho harimo kuba umuhuza mu biganiro byo kunga Barundi nyuma y'imvururu zabaye muri icyo gihugu mu 2015 nubwo ntacyo byagezeho.
Yarakoze uko ashoboye gufasha mu biganiro burya iyo huye n'abantu babiri badashaka kumvikana nawe ufite ingufu zimeze gute ntushobora kubafasha ngo ubafatanye ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro.
Uwo ni Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora Burundi avuga kuri nyakwigendera. Muri Sudani impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yahungiye muri Amerika aho hanze y'umugabane wa Afrika. Ubushinwa bwihimuye kuri Amerika witegeka gufunga imwe mu nzu za ambasade yayo mu mujyi wa Chengdu. Mu kanya aya makuru turagarukaho duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Sudani aho Peter Biar Ajak impirimbanyi iharanira ko ibintu bihinduka muri icyo gihugu yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo ni utugezaho iyi nkuru.
Yahunze afashijwe na Leta ya Amerika yamuhaye impapuro za viza zihutirwa we n'umuryango wiwe inyuma yuko perezida wa Sudani yo mu Marko Salva Kiir ategetse ko anyuruzwa canke yicwa. Umwunganira Jared Gensler yamenyesheje ko yaburiwe n'abategetsi bakomeye mu gihugu ciwe. Yashitse Washington mu ijoro ryo ku munsi wa kane inyuma y'uko yinyegereje mu kiringo c'indwi zitari nke mu gihugu ca Kenya hamwe n'ingorane yagize zo gushobora kuhava kubera ingingo zo kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Peter Biar Ajak afise imyaka 36 muri iki gihe yatangaje ko yaratekewe n'ubwoba bwinshi cyane mu ndwi za nyuma imbere y'uko ashobora guhungira muri Amerika. Amenyesha ko yumvise aremurutswe igihe indege yamuzanye muri Amerika yahaguruka. Ajak yanonosoye ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza ya Harvard yarafashije gushyiraho inzego nshasha zijejwe umutekano w'igihugu. Yamara izo nzego zaramupfunze mu myaka y'inyuma yaho. Ni umwe mu bane bagura bikomeye intwaro ya Perezida Kiir. Yafashe minenegwe kugabisha kumunyuruza cyane kumwica mu kwezi kwa mbere umwaka w'2017. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'2017 abandi banyasudani yo mu manuko babiri batavuga rumwe na leta baragandaguye inyuma yuko banyurujwe mu gisagara ca Nairobi. Ibyo byatumye leta ya Amerika ifatira ibihano abategetsi batanu bo muri Sudani yo mu manuko. Jack yasavye Amerika gufatira ibindi bihano abategetsi bo muri ico gihugu harimo Perezida Salva Kiir.
Urakoze Fidel Niyongabo tugumane gato utubwire iby'uko inama y'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba yari igenewe gushakira umuti ibibazo bya politiki muri Mali yarangiye nta masezerano agezweho.
Inama hagati y'abo bakuru b'ibihugu bitanu byo muri Afrika mu Burengero yamaze amasaha atari make ku munsi wa kane babonanye na perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita hamwe n'abayoboye umuhari w'abagira imyiyerekano isaba ko atanga imihoho. Ibyo biriko biba mu gihe umugumuko w'intagondo z'abayisilamu ushobora gutuma igihugu kija mu kajagari. Yamara twigoro twabategetse ibihugu vya Niger, Senegal, Cote d'Ivoire, Ghana na Nigeria ntacyo twashitseko. Batangaje ko ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika mu Burengero CEDEAO mu Funyafunyo rizogirisha inama ku munsi wa mbere. Mahmoud Diko umwe mu bayoboye umuhari w'abagira imyerekano yatangaje ko atantambwe n'imwe yashitswe ko mu biganiro. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika mu Burengero yabaye inyuma y'uko intumwa zishyirahamwe CEDEAO zigerageje mu kirigo cy'iminsi itanu guhuza impande zitumvikana muri Mali. Yamara icyo gikorwa cyarangiye ku munsi w'Imana urangiye atantambwe zishyizwe ko. Perezida Keita yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2013 atera aremegwa bikomeye kugira ahagarike intambara imaze igihe yatewe n'intagondwa z'abayisilamu.
Ubushinwa bwategetse Amerika gufunga inzu ya ambasade yayo mu mujyi wa Chengdu. Ibyo bibaye mu gihe umwuka mu bukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Fidel Niyongabo nabyo urabitubwira mbere yo kugenda.
Ubushinwa bwafashe iyo ngingo n'umunsi wa gatanu kwishyura ku ngingo Amerika iherekwa gufata yo kugara konsula yabwo muri leta ya Texas. Yatangaje ko ubwo buserukizi bwari bwahindutse ikibanza cyo gusumiramo urusaku. Ivyo bibaye mu gihe imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri teritose karakurushiriza. Ubushinwa bufashe iyo ngingo amasaha make nyuma y'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo atangaje ko imigambi imaze igihe kirekire yo gukorana n'Ubushinwa ataco yashitseko. Itangazo ryabwo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa bwamenyesheje ko ingingo yafashwe ari nyishu yari kwiriye ku ngingo itagira inseguro yafashwe na Amerika. ubwo bushikiranganje bwa giza Amerika kwari yo yonye niri nyuma y'imigenderanire mibi ihari muri kigihe hagati yayo n'Ubushinwa busaba Amerika gusubira bidateze ku ngingo idasobanutse yafashe igasubira gushiraho uburyo bwo tumi imigenderanire n'Ubushinwa isubira kumera neza kamara mushikiranganje n'imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo avuga ko igihugu ciwe kitazosubira gufatira kuvya abategetsi b'Ubushinwa bavuga kwa ahubwo izofatira kugene bazoba bigenjeje.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Tanzania aho William Benjamin Mkapa wigeze kuba perezida w'icyo gihugu yaraye yitabye Imana mu ijoro ryakeye mu myaka 81 yaramaze ku isi ine muri yo yayimaze ari umuhuza mu biganiro byo kunga abanyapolitike bo mu Burundi nyuma y'imvururu zabaye muri icyo gihugu mu mwaka 2015. Mu mwaka 2018 Mkapa yeguye kuri icyo gikorwa avuga ko leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo nta bushake berekanye bwo kumvikana. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira.
Umutama Benjamin William Mkapa umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma yaho igihugu cha Tanzania kirumwe yubwigenge yari yavutse mu mwaka w'igihumbi 1938 aseze yisi afite imyaka 82 urupfu rwiwe rwemejwe na perezida wa Tanzania.
Tumepata msiba mkubwa, mzee wetu mzee Benjamin William Mkapa amefariki.
John Pombo Magufuli yatangaje ko igihugu kibuze umutama w'inararibonye muri politike umuhanuzi wa jambo agushitse. Yarongoye igihugu cha Tanzania kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2005. Muri icyo gihugu iyarusha hariko harabera ibiganiro byahuje leta y'u Burundi n'umuhari CNDD wayirwanya icyo gihe. Domiciano Ndagizeye we yari perezida w'u Burundi aribo kuko Mkapa yafashije u Burundi kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'2000 aboneke.
N'umuntu yadufashije cyane, jewe naramwituye patari gake cyane cyane nk'igihe n'abafise ingorane igihugu kumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na leta. Kunarigeze nko kugira utubazo n'abantu na Zuma yaradufashije tubazo na Museveni aradufasha. Narigeze kurungika umugwi uganira n'umuhari CNDD-FDD bariko baraganira ivyerekeye igisirikare, bagezeyo baraharira ariko baragera igihe biranka ko bumvikana kuvyerekeye uruhara rw'intwaza ngabo za CNDD-FDD mu bibanza byo ngaha mu gihugu. Baraharira rurabura gica kugeza igihe bataha yaradufashije.
Mu mwaka w'2015 hadutse imvururu za politike mu Burundi. Mkapa yagenywe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko kugira ngo abe umuhuza. Yamara inyuma y'imyaka ine akora icyo gikorwa yasezeye mu mwaka w'2018 avuze ko bimunaniye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira kinangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibi uri burindonke umuntu numwe yoserukira leta y'u Burundi, ariko byaranse. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2022.
Free, fair and credible come 2020.
Umwe mu banyepolitike yitabiriye ibyo biganiro nk'utavuga rumwe na leta Charles Nditije yabwiye Ijwi ry'Amerika kwica zo kwibukira kuri Mkapa ari uko yananiwe guhuza Abarundi.
Nuvuga mbere yuko byamutaye ku amazi akarabe nuko yatunganije inshuro gatanu ibiganiro byitwa ko byari guhuza kanabatavuga rumwe bwabo. Izo nshuro zitanu zose nta na rimwe yigeze ashobora gutunganya ibiganiro kugira ngo abatavugana rumwe na leta bicane baganire amaso mu yandi. Bwa mbere hariho imvo zamuvuye ku wenyine hamwe n'abamufasha mu biro byiwe. Imvo za kabiri novuga ko zavuye ku bakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko. Nta nama n'imwe y'abakuru b'ibyo bihugu yigeze iba kugira bige ikibazo cy'u Burundi.
Mondera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Umuhoza Mukapa yagiye Bujumbura kubonana na Leta avuyeyo yabwijwe ijya Amerika ko ahubwo abo batavuga rumwe na Leta basaba ibidashoboka.
I am in no position to determine the legitimacy of the government.
Abibaza rero ko ijewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugira uko nyene sinzi wabarozete. Abateruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na President Nkurunziza akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu. None ubwo busazi buva hehe? Turiko dutakaza akanya tuvuga ibintu byaheze kera.
Ivyo biganiro vyabwirizwa kurangizwa n'amasezerano ahuriwe ko na Leta ya nyakwigendera Petero Nkurunziza nabo batavuga rumwe nk'uko ibiro vy'umuhuza bitahengeshanya kubivuga. Yamara siko vyagenze. Kubuwahoza rumwe y'u Burundi Perezida Domitiano Ndayizeye impande zari zihanganye mu biganiro nizo zazaniye amananiza umuhuza.
Yarakoze uko ashoboye, yaratubaza cyane, ariko akagira ati none mwebwe mupfuke ku kimwe mudashaka kumva impanuro abandi bababwiye, tutahubwira ubutumva. Ku buryo hariho na bamwe bavuga bati mu byamuhitanye birimwo abarundi, na twebwe twari dukwiye kwifatanya n'abatanzania kugira ngo mu mutima wacu duherekeze Mukapa muri ibi bintu byerekeye gufasha mu kiganiro. Burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana, nawe ufise ingufu zimeze gute, ntushobora kubafasha ngo ubafatanye. Ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro, kimwe kirahitana ikindi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ivyo biganiro aserukira umugambwe wiwe CNDD-FDD, yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Mutama Mukapa. Perezida Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter yawujije igihugu cya Tanzania hamwe n'umuryango wabuze, yemeje ko na Afrika ibuze intwari. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Rokoze Pierre Claver Niyonkuru. Tuve muri Tanzania tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Lusenda. Ababyeyi babyara muri iki gihe bafite ikibazo cy'uko abana babo badahabwa impapuro z'amavuko, ntibanahite bandikwa ku mpapuro zitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Vedaste Ngabo arakomeza.
Ari ababyeyi babyarira ku bitaro bikuru bya Nundu, ari ababyarira kuri poste de sante yo mu nkambi, ndetse n'ababyarira ku kigo nderabuzima cya Lusenda, bose bavuga yuko bateye impungenge n'uburyo bibaruka abana ariko bakamara igihe kirekire batabaheza impapuro z'amavuko, kandi arizo zizazifashishwa kugira ngo HCR ishyire ku mafomu y'umuryango w'abana babo bavutse. Ntakirutimana Esperance ni umubyeyi ubaza amezi abiri yibarutse.
Emeruka kwibaruka mu kwezi kwa gatanu kenekerezi ya 16/2020, mugabo kuva nibaruka n'agakuru ko kumva yuko umuntu ategerezwa kuvya ku ifomu. Hari nafunze umwaka wose batarajya ku ifomu, turarindire twumvirize ibyo muri HCR ingene bigenda.
Iki kibazo cy'abana badahabwa impapuro z'amavuko kivugwa muri iyi nkambi ya Rusenda cyemezwa na Claude Kubwimana, umunyamabanga w'iyi nkambi.
Kuva mu kwezi kwa 11 gushika uyu munsi abana babutse ntibarigera bajya baronka ibyangombwa byabo by'amavuko, mbere no ku mafomu ntibarashyirwako. Aho rero bikikaceboneka ko ababyeyi babo abana nkuko ishyirahamwe risanzwe ryita ku magara y'abantu ndetse ryita no ku bibondo UNICEF bifatikanyije na OMS, bavuga ko umwana ategerezwa ko nk'ababereye umubyeyi kuva kivuka, kuva amasaha abiri ahegeye kuvuka gushika ku mezi atandatu ata kindi kintu mucyangi, ayo kuva ku mezi atandatu atangura gufungura ibintu bitandukanye. Biboneka yuko abo bamama abana babo bari ko baragenda beneza amezi 10 but abana babo badafungura. Ibyo nabyo bikaceboneka ko ababyeyi bararushe cyane, bararemerewe ko abana bataronka rasiyo yabo, bikaca biboneka ko naho nyene abamama benshi baca bajya murika ya malnutrition. Ibyo nabyo bigatuma ababyeyi kenshi bahanahasiga ubuzima.
Safi Butoyi amya yuko kubomara igihe kirekire nta byangombwa by'amavuko y'abana bafite bibagora mu gihe basabira abana babo za serivisi, ndetse n'igihe baba bakoze ingendo.
Cyabwe nk'ababyeyi biratubabaje cyane kuko turafise abana benshi ngaha turababyara bakabura ingene babigenza, abandi ntibaronke ibyangombwa, abandi bakagwara bakabura uko bivuza bivanye n'ingene ibikaratasi byabo bitihutirwa kurondegwa. Rero twasaba yuko batugirira n'ingoga abajejwe amakse de naissance y'abana babikore ningoga kugira abana baronke kira mwana ateyiwe de naissance iyo dufashe urugendo turagenda bagakekeranya yuko toba twabivye kuko izina giwanje riba kuri karangamuntu nango nago riba riri kuri acte kuko ataye
gusa umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika John Mulondani asobanura yuko impamvu badatanga impapuro z'amavuko muri ibi bihe ari uko nabo bamaze igihe UNICEF ntaziba umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi muri inkambi ya Rusenda Emmanuel Nkirampeba yatubwiye yuko haseri yavuze yuko izifashisha impapuro z'amavuko zitangirwa kwa muganga igashira abo bana bamaze igihe bavutse ku mafumu nyuma y'igikorwa pa munaseri birimo byo gutangaza telefone zaza zikoreshwa mu kunyuzwaho amafaranga yo kugura ibifungurwa by'impunzi ziri muri iyi nkambi mwamenye yuko atari abana bonyine bafite iki kibazo cyo kutagira ibyangombwa ahubwo n'impunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe zijya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani zivuga yuko udukarita ndangampunzi zari zisanzwe zikoresha twatakaje garanti
twafise ikibazo cyo kudatembera na cyane cyane ko mu gihe abarifuje turi hano murabona ko ubufasha baduha ari bukenya cyane ibyanze bigacya bituma abarifuje bajya kwisomamwo hariho nka bararogira ubuntu aka agatangura kugataye gatonya mugabo akaba byoshoboka ko yoshika nkibubira yoshika nkivuka bukura butundu dukenya yodana nga kugirana ko tumufashe mu kwiteza imbere uwo nawe agacahura n'ikibazo cyuko ibyangombwa bishobora kumushitsa hariya atabiboneka mu gihe hageze ubu ikarata tu ibyangombwa dufite nk'impunzi byarataye garanti etwovuga ko byateye garanti muri Desembre y'2019 irangiye aho naho nubwo twikengaha ibyangombwa leta ya Kongo yategeza kuduha kugira ngo twemegwe nk'abarefugee bazwi mu gihugu ntabye dufise
Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusendo mu Ntara ya Kivu y'Epfo
Vedaste Ngabo tugushimire kuri iyo nkuru hashize ukwezi President Evariste Ndayishimiye ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yavuze arahira cyangwa mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yavuze ko gucyura impunzi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu biri mu byo ashyize imbere mu Burundi bahunze harimo n'abanyamakuru barenga ijana bafashe ubuhungiro nyuma y'aho ibitangazamakuru bakoreraga bitwitswe abanyamakuru imbere mu Burundi n'abahunze bakiriye bate amagambo ya President Musha Mugenzi wacu Diane Nininahazwe amaze kuvugana na Jerome Niyonzima mu Burundi wakaba ari mu bagize urwego rushinzwe kureba imikorere y'itangazamakuru muri icyo gihugu na Bob Rugurika uyoboye radio RPA ikorera mu buhungiro
mu majambo ubungiriza na kamukeza na majambo meza ariko wumva yuko arimo kuryoshadyosha abantu ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshyi muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi reka naho no mutegeke kuvuga Petero Nkurunziza kuko yararangiza ikiringo cyiwe Burundi ntakiriho reka tuvuge uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye iyo ariko aratera akamo abarundi mu majambo babicisha mu majambo mu maradiyo nengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyeshamakuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD y'ukwanka demokrasi mu Burundi bahunze ubwicanyi bugirwa n'inzego za leta
aho hari mu
rwego rw'iperereza
aho hari mu 2015 inyuma yivyo vyagirije vyo mu 2015 tutariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure kuko banse kutwitaba ntacigeze gihinduka
oya ugiye kubira banacigeze gihinduka mu bintu byacunye barundi bahunga harahindutse isura nshasha uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa
ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuba Bobo
abamenyesha makuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu abanyagihugu nabo abamenyesha makuru ni abantu bafite gusa umwuga bakora hakurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyesha makuru bawo ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigira batera bonyine nk'umugore wamenyesha makuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje na kamo kande ishimye nigeze numvamwo utubuze na kamo kande ishimye nigeze numvamwo ubugwane ko ari karahamagara abamenyesha makuru bomo bagatirizwa n'amaradiyo mbere akanugagwa naho turigira twumva vuga ati bamenyesha makuru bahunde turabateye akamo mu minsi idatugiye kubarungikira intumwa mugirana ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasiguriye n'ingene umwuga wanyu ushobora kuzobanganya
ngira yabashize muri rusange mu mpunzi rusange muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo gituma burya ubwa mbere nayo kumwishyura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi mumenyesha makuru nicyo gituma rero mu ncamake nagira ndababwire yuko akamo kandayishimiye karimo igitungo cinshi rwose nta humure riri mu kamo kandayishimiye nicyo gituma nibaza nkanje nk'umumenyesha makuru ko nta kamo nigeze numva yaduteye
Jerome Niyonzima nk'umunyamwugari ngaho ku rubuga mbwi guca Burundi kazuza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze nje navuga ko kazoza k'umwuga wo kumenyesha makuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha makuru agaragaza by'uko ariko ari umumenyesha makuru atari umucangero cyangwa atari umusezi aha no kuvuga iki no kuvuga aho umumenyesha makuru wenyine akora umwuga akwikije amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire kubagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho aho rero ni ukuvuga umumenyesha makuru arihizina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije izo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zishinzwe guhagararira umwuga wo kumenyesha makuru gute niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugirana imigenderanire myiza n'abamenyesha makuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga ushobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndavye mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugirana imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyesha makuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega abo bahari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega hokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyesha makuru n'abamenyesha makuru nabo nyine ntibafate ubutegetsi bubagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango n'umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama ibyagoranye bakabigorora ibyatosekaye bakabitosora cyane cyane ahari inama haba inama kandi haba imana
Bobo ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kiriya gihugu kuri muno butegetsi bushasha naka
sino jangu kawze mango mtondeli bingi bishu mbuzwa jerome ya hizile kubitugura ya vizuze nao ya kureshe majambo iwe nye na mwame yupo weko nivyo kazoza kumuga uwe nye chama kumuga hundi kari mwine nini zibiri hame hariho umuguwa mwine chama kumuga kukavu aborero niki ya kuwa tandukanya wa tijenga vizenga na wa tijenga changa bakole ya reta kuko umwuga wo kumenyesha amakuru gusa amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la deontologie hamwe na etiki rero nibaza yuko izo nzego abamenyesha amakuru mu miryango no mu busanzwe nibo bakwiye kuraba efetima nko kugira babivuge bakavuga bati ibintu twe dukwiye gukora goma twikinga amategeko hanyuma tukikora twikinga n'ineza ya bose aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza k'umumenyesha makuru kari aho rero njyewe ngira ndabivuge ntandukanye na Jerome niho mbona ko kazoza k'umwuga w'umumenyesha makuru kariko kaza mu manga iyo ndaze iyo ntwaza sendedesede uko ibona uwo mwuga reka ndabaye n'akarorero kandi gusa ko bamutumye mugenzi wanjye Jerome Niyonzima ari mu rwego sente cyabizi nzi yazivugi harayizi yaka wundi yaka cumi ariko nagenda mu kimwe agende mu nama izikurikira ababyogira ababarire biyandika umutamana nigareke kuba nawe nk'abacangero ubundi bera yagiye kubivuga ba leta bajeje gutumira utwabo n'uguhenda bahenda nibagende bahagarariye iteka cy'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nakiro rero ndashaka kumusaba nta mazina mvuze ariko barazi urwego sentaji Burundi barazi abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratotejwa bariko banahohoterwa bagira ubusa ukurikira sabye sente nive mu gace rere ntitubabwiye ngo nigakora ibi na biriya sente ndetse tubategeka ariko nibaraba ingenerwa kwiyandika imitamana ubwo rwego rwamye ruvuga nk'urwego rw'ikingero kuri leta niriyandika imitamana bahagarariye agateka kabagira amenyesha amakuru ariko baratotejwa mu Burundi hari indi kudoda
ego Jerome uzotumika ubwo butumwa ubushikane muri sense nubwo no musudahagari essence muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantu n'icyo aricyo kuko avuga ngo mbyire ngo ubwego sense byambika umutama uko tayo ubugira cyane sense ubugira ndamenye samaku basanzwe bafunze mugabo nkagira nti nukubaza kuraba amategeko itategekanya kuko twese nitwifuza abantu bufungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kuja imbere y'ubutungane atawusubira kuja kuvuga ngo mbega ngo rekuraba cyangwa igiruko mugabe icyo twese tubasabira nuko ari bishoboka ko baburana bagaserukana iziriguro vyabo batapfunzwe icyo kintu twese twogishyigikira ariko rero sino ndakubwira sente ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ntiwabanemera izo ntashobora gushyitsa mugabo icyo nshyigikiye na jyewe ni uko abo bamenyeshamakuru by'ukuri mu kibanza cyabo simwibohero ari ibintu bigaragara neza ko atacyo bashobora kubana nyabonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari uza kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bidegeza kuko burya umenyeshamakuru afunzwe n'igihugu kiba kiriko kirahoba
nuko rero Bobo yari yavuze ati araba nta kizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha amakuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba urize gusubira kubona bagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba
Bobo bivuze gutyo birashoboka yuko kwizera tutakunganya mugabo jewe ndizera yuko ata kintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kujya inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko bareraga bagasanga kumbure habaye kubiteka atacyo bagirizwa bagaca bidegenza bagaca bizira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibindi bishoboka ko baza bakabigira inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure ibyo bari bagizwe n'ibindi bisanzwe cyane bitaraga cya mutwe hanyuma ugasanga bose baratahutse babaye bene Burundi.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA Kajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana gahindukira
ye no kuri Kajambo kanyuma fise na bila tuzida ishimiye kubera ko dufite amakuru menshi yaba kumworohereza kurangura imigambi yikuru Kajambo rero je nibaza no kumusabira agashobora gutera agasabisho baramusabira kugira ibintu bose bimuze ko ashobore gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobore gutahukana abo banyepolitiki bose barongera imigambi bari bageze kubaka demokarasi i Burundi maze abarundi isinzi bose baramutwe mu gihugu iwabo ubundi busubire kwisha igihugu cy'amasamo hehe
Jerome Niyonzima namwe akajambo ka nyuma hamaduha n'agahindukira
iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyeshamakuru bari hanze nosaba yuko cogirwa mu ruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko uwunirwa gukubiteko bwaba ubutegetsi bugishyiremo ishaka hanyuma bwegere abamenyeshamakuru n'abo bamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri rya dutahuke twosaba ibi n'ibi twosaba ko bifite ubuhinduka
inshuti mudoteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya naho tuyasoreje ariko tubararikira andi tubagezaho mu kanya Nshimiye mwe mwese mwaramuduteze amatwi n'abagenzi banje bandi bamfashije kubagezaho aya makuru yarahagarariwe na Eddie Rwema yegeranijwe na Fatou Ali Maskalala je ndi Jeffrey Mutagoma twese turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe.